Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bella Gloria Kintore.
Mwiriwe mwesi bakunzi ba radio Nzamba sangwe kaje makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 10 ntwara ne mwaka 2022 naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu bashika kwijana bitwaje ibigwanisho baraje buturuzi rusizi kuri uyu wa kabiri amakuru dukura mu cibitoke aho bajabukiye akemeza ko muri bo harimo abatwawe n'uruzi abo bakaba baje biyongera ku bandi bababa amajana 3 bajabutse mu ndwi iheze. Baronkejwe uburyo bwo gupanga amazu n'ubushikiranganje bwo gushigikirana abo n'imiryango igera ku majana 4 yari muri site Kigaramango muri zone Gatumba ni nyuma yo guhitanwa n'amazi y'imyuzurira y'uruzi rusizi rwataye inzira. Turaza kubabwira nayavugwa mu mpunzi wo mu ikambi Nyarugusu impunzi zasubiye kwa ku burenganzira bwo gusohoka ikambi mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe hari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bagera kwijana baja buturuzi rusizi bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi baja muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu wa kabiri bivuga ko bo babagiye basanga abandi bajabutse mu ndwi iheze. Abanyagihugu b'i Buganda mu ntara ya Cibitoke aho bajabukanye bavuga ko harimo abatwawe n'uruzi rusizi. Tubaze Bonfils Niyongere.
Abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko bambaye imyambaro ya gisirikare cy'u Burundi bajabutse uruzi rusizi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke bakavuga ko abasirikare b'igihugu mbere bakamenyesha ko 6 muri bo batwawe n'uruzi rusizi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nk'igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi aya masoko ya Kadu Nzamba agateka kawe amenyesha ko babonetse ahitwa Rubanga mu kiyaya cya Rusizi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo muri teritware ya Uvira bakavuga ko bariko bategura ibifungurwa. Abantu bitwaje ibigwanisho bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi abanyagihugu bavuga ko abasirikare b'u Burundi bakaba bafise ihanga ryo kwigisha abanyagihugu ba Kongomani kuvavanura n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho y'Abarundi ivugwa muri Kivu y'umanuko. Abadaharanira ibyicaro bya politike mu gihugu cya Congo ibuvira baremeza aya makuru. Yamara ku ruhande rw'igisirikare cya Congo bavuga ko batararonka ivyegeranyo bivuga kuri abo bantu bitwaje ibigwanisho baba barinjiye ku butaka bwa Congo. Ku ruhande rw'u Burundi mu ikambi ya Cibitoke kuri uyu wa gatatu hari inama yakoreshejwe n'urongoye brigade 110 akaba yayikoresheje bamwe mu basirikare b'amabatayon 112 122 n'ibatayon 60 ya Misom basanzwe ariko bakorera mu kiyaya cya Rusizi. Igisirikare cy'u Burundi kikaba kandi atana kimwe kiramenyesha ku bijyanye n'ibyo bivugwa cy'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi bajabutse uruzi rusizi bagana igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo.
Bonfils Niyongere arakenuye nayemeje kubabwira imiryango irenga 400 yo muri site ya Kigaramango muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yaronkejwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana uburyo bwo gupanga amazu kuri no wa gatatu. Iyo miryango ikaba yari yaromowe aho yahora n'imyuzurira y'uruzi rusizi rwataye inzira imbere yo kujanwa muri iyo site. Imeri de Sabushimike umushikiranganje w'agateka kazi na muntu no gushigikirana yasavye abaronkejwe iyo mfashanyo kwifata neza. Ninguru tubaza Emmanuel Ndayishimi.
Uwo n'umunezero w'abanyagihugu wo muri site Kigaramango zone Gatumba ubushikiranganji ubushigikirana bufashijwe n'ishyirahamwe OIM ryitaho abahuye n'ibiza babaye kuri uyu wa gatatu uburyo bwo gupanga amazu bave mu buzima bubi bahoramwo nk'uko uno munyagihugu abishima.
Inyongori urumba abana ntitwagiraho tujyameka abana heza imbaragasa ishyirahamwe rikuye ngaho tukaba dusubiye mu zacu tugiye gupanga.
imiryango irenga 400 niyo yaronkejwe ubwo buryo munyuma ngo nabandi bazotekeregwa INRD sabushimike n'umushyiranganje bwate akazi na muntu no gushigikirana
Mango, imiryango igera ku 400 y'abahora bapanga amazu niyo iramutse ironswa uburyo bwo gupanga amazu eka mbere n'ibikoresho bitari bike bakaba baza kubironswa Uneguro twakoze hakaba hazobanza gutekerezwa imiryango igera ku 1000 igizwe n'abahoze bapanze Hanyuma hati hakurikira yindi miryango 624.
Abaronse ufashanyo basabye kuyifata neza.
Tubire gusaba ababene wacu baza kuronswa imfashanyo yaba imfashanyo y'umuryango canke imfashanyo y'amashyirahamwe bagiyemo kugira ngo bayifate neza. Amafaranga 580 kwishyirahamwe mwaronse murayakoresha neza cyane. Kuko n'umutahe ukomeye uzotuma mwiteza imbere mugateza imbere n'igihugu cyacu.
Tubibutse ko imiryango irenga 300 ariyo yateshejwe izabo bivuye ku mazi y'uruzi Rusizi amaze iminsi atinzira agasesera mu makartie ya zone Gatumba abantu bagapfa abandi batashoboye kuronka indaro bakaba begeranirijwe mu masite ya Kigaramango Kinyinya ya kabiri Sober na Mavumo
Emmanuel Ndayishimiye nawe nyene arakenuye tubandanye n'amakuru twabateguriye impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania zirabandanya kubuzwa uburenganzira bwazo muri iki gihe bakaba badafite uburenganzira bwo gusohoka ikambi bivuye ku bategetsi b'ikambi urunani fotwe ruhurukiyemo amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike uriyamiriza iryo hohoterwa ry'impunzi rigamije kubatahukana ku nguvu bishikizwa na Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa muri FOSC
Abatanzania bamaze kubona yuko impunzi zidashaka kwiyandikisha ngo zitahe ubu rero bakomeje ibihano bakomeje kugira ibyo kandi n'amapfizo nk'agasho kugira ngo izo mpunzi zibone yuko ubuzima muri ayo makambi budashoboka babone rero gutaha kubashaka batabishye dufatiye nko mu kambi Nyarugusu umukuru w'ikamba haboneye yuko abarundi batari kubiyandikisha ngo batahe ubu yakajije kugirira nabi impunzi ubu yafunze ahantu hose abahora baza kurondera utwo bagura ra kunyu ari utuntu nyene twankenerwa ku minsi yose ari inkwi n'ibyo tugucana urabona ajya amakambi barabaha inkica n'ikidezisi ibyo bajya ariko ntibabaha inkwi tugucana ubu rero abakenyezi bahora bagenda gusenya ubu barugarijwe kuko kirazira kikaziririzwa ariko hari impunzi yubahuka gusohoka ikambi ubu hari abantu bagiye bakikuje ikambi kugira ngo umuntu wese azokwihenda agasohoka bazomufate bamugirire nabi ubu rero bigiye gukomera cyane abakenyezi bagiye gufatwa ku ngufu kuko ntibazokwemera gupfa bazosohoka bagere kurondera izo nkwi hanyuma bafatwe ku ngufu bigiye gukomera ku bishuko byahora ni ibintu rero biteye agahinda ubona yuko ubu iyo kambi ya Nyarugusu yabaye nk'agasho
Ernest Nkurunziza akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa muri FOSC mu kanya turabandanya n'amakuru tukabateguriye
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara, ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ijyari biri ngombwa gukaraba iminwe. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kw'imigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguriye arabandanya imbere yo kubuza ko ibigori n'ifu yavyo byinjira mu Burundi hari hakwiye kubanza kuzuza ibigega by'umwimbu wo mu gihugu atari uko bifungurwa bishobora kubura canke bikaduzwa ibiciro bishikizwa na Fosan Dikumana muhinga mu by'ubutunzi ni mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji kuri uyu wa mbere bwamenyesheje ko ibigori n'ifu yavyo bitemewe kwinjira mu Burundi mu kiringo c'amezi atandatu kuko babisanzemwo ubumara bushobora kubangamira amagara y'abantu kurikira Fosan Dikumana
kubisanzwe yingingo beni yo ifashwe zo guhagarika kwinjiza ikitandazwa kanaka ariko mujanye n'uburimyi n'ubworozi ubanza kuba kenshi babarabye kama statistike y'ibikenewe mu gihugu ndega nk'abarundi bakeneye ibigora amasera angana gute amatoni bikaba bizwi neza kuri ibintu bita statistike hamwe gaca baraba umwimbu n'aho batwimbuye amatoni angana gutya ayo matoni yaramaze kuba menshi akagwati aya arashobora gukwiza umwimbu mu gihugu n'imbuto n'ibikenewe byose muri icyo gihe rero baza gushaka bati kugira kumbure ntihabandanye haba amafuite y'amafaranga aja kugura ibintu hanze reka amahera yoja kugura ibigori hanze cyangwa agura ibindi mu gihe bavuga bati uwo mwimbu uzoshobora gukwira mu gihugu kiri uraduka cyane muri bimwe bya inflation ngo baca bavuga ati ni ikiro kinini birazimbye hanyuma rero murashobora kandi neza yuko uwo mwimbu uzoba wikora ku mikoro ukwiye ku buryo utazotinda igihe ngo ubure hamwe ushobora gusanga abantu bagiye kubinyegeza ahantu hari ugasanga biri ko birazimba cyane akandi tanga ingo zindi zikurikira zafashwe hanyuma ikindi ni uko bashobora gatuti kumbura inyimba n'amadovize cyangwa ikindi cyori wagiye hanze kumbura bayita ko ari cyo baba bakingiye mugabo bitegereza guhagara kuri uwo mwimbu n'ukora yuko ata bintu by'ibiciro bishobora kuzaramo ingorane bikaduka cyane cyangwa bikaza kubura mu nyuma n'ahandi kuvuga ati statistike bazibonye ko zikwiye bakabona ibishobora kwinjira kuvuga bati abigize ibigori barabahagaritse ibyo bishobora kuba ingingo mfata kibanza ishobora kuba ari tampore icyo bita mu gihe gito cy'uwo mwimbu wabo mugabo kumure bagenda baraba neza yuko uwo mwimbu uri kurakwira n'ibiciro batari kubiraduka cyane kubera abantu bavuga bati reka duspekire kubera nta bindi bigori kubiva hanze ni ibinyene ni ibi reka tubinyegeze reka tugire uku n'uku n'uku hari musange nk'ikigori mu nyuma cyo kiraba mwiza hafi nicyo gituma rero ingingo nk'izo zose zisabwa yuko haba icyo bita demesure d'accompagnement ingingo mperekeza ziguma ziraba neza yuko atabikika mu kiza kandi baravye neza mu matatistike neza zwi neza yuko uwo mwimbu ushobora kuba muri icyo gihe bafashe iyo ngingo ushobora kuba urasahiriza mu gihugu neza bitire biraduza ibiciro
Fosa Ndikumana imyidogo ni myinshi mu bakozi bakoreshejwe n'umugambi PRRPB wafashwe mu mugongo n'imanki y'isi yose ukaba ujejwe gusubiza akanoverisi mu kugwiza umwimbu no gukingira ibidukigije muri komine ya Buhinyuza imvongo n'amahera bakasuye ku mishahara bari bagenewe bataziyo yagiye nk'uko amakuru atandukanye ava aho yayibuhinyuza abimenyesha ni inkuru tubaza Parfait Mudasigana
umugwi wa mbere w'abo bakozi bafise akababaro bakoreshejwe mu gutegura amatuta y'ingemwe z'ibiti hari mu kwezi kwa munyonyi umwaka uheze amakuru dukura mu begereye abo bakozi avuga ko bahembwe agashahara k'intica n'ikize ugereranije n'iminsi bakoze bagiriza abari bajejwe kubakurikirana abo bita abakapita kuba bakase amafaranga batazi imvo iri nyuma y'iryo gabanywa ry'agahembo kabo ayo makuru nyene akemeza ko abakozi bari guhembwa ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi ku minsi bakoze bakaswe amahera ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'amarundi isoko rya Radio Inzamba muri komini ya Buhinyuza rivuga ko umugwi wa kabiri wabakaswe amahera bari bakoreshejwe ibikorwa byo gutera imibyaro y'imikaratusi ku misozi yose itandukanye yatowe n'umugambi PRRPB aho muri komini ya Buhinyuza mu kwezi kwa mbere kuno mwaka muri abo bakozi harimwo bamwe bo mu miryango y'abatwa bahiga kurandura ibyo biti ngo kugira ngo bagaragaze umubabaro wabo mu gihe batohembwa agahembo kabo abo bakozi bagasaba gutunganizwa kugira ngo baronke agahembo kabo gakwiranye n'iminsi bakoze uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuronka abarongo uyu mugambi PRRPB kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo y'abo bakozi
Parfait mudasigana dusozera no makuru muyavugwa mu ntara ya Muyinga ahimye dogo ari myinshi mu banyagihugu baba muri cyo gisagara cha Muyinga ni mu gihe baherutse gupimirwa uburinganire bw'amatongo yabo n'abakozi bo mu gisata ntunganya amatongo cegukira komine Muyinga bakidogera abakozi ko ibiharuro babahaye atari by'ukuri kandi ko ari navyo bizofatirwa ko mu kuriha ikori ryagataka nkuko bamwe mu batanga kori babimenyesha bagasaba ko aho byakozwe nabi byo subigwamo kugira amatongo kugira bene amatongo barihe ikori likwiye idonido na Berancile nini nahazwe
iyo myidogo kubatanga kori ryagataka ku matongo ari mu gisagara cha Muyinga komine Muyinga nyene yatanguye kuja habona kuva abakozi bo mu gisata ntunganya matongo cha komine Muyinga batanguye sekeza mu kwezi kwa nziru no mwaka yo gupima amatongo yose ari mu gisagara cha Muyinga mu ntumbero yo kumenya uburinganire bwayo yaba ayubatswemo canke ayagaragara kugira bene amatongo bari ikori ry'agataka ngo ryari rimaze imyaka myinshi ridatozwa nk'uko bimenyeshwa n'uburongozi bwa komine Muyinga abatanga kori bakanegura uburyo icyo gikogwa caranguwe aho bagiriza abo bakozi kuba bandika ibiharuro biri hejuru bidahuye n'uburinganire nyezina bw'amatongo abo batanga kori bagasaba ko hoshinga uwundi mugwi wo guhinyuza igikogwa cakozwe n'umugwi wa mbere mu ntumbero kurihishwa kori atari murengera naho biruko komine Muyinga yoyo ibandanye himiriza kubafise amatongo mu gisagara kwitunganya bakariha ikori ryagataka muri kuno kwezi kwa ntwarane abazorenza ico kiringo ngo bazocibwa ihadabu ingana n'ibice 50% yayo bategerezwa kuriha nkuko biri mu itangazo rya sowe na musitaneri wa komine Muyinga uruganda rwa radio Inzamba rukaba rwarondeye musitaneri wa Muyinga kugira aduhe umuco kuri ico kibazo uramukena
nino kuri yo nkuru dusozeye ko makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu dushimiye mwebwe mwese mwatumye amno majwi abashikira kabari Teodomire Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza turabashimiye Bera Gloria Kinore akabaje na yabashikirije naho butaka